Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Mwiriwe mwese bakunzi baradio Nzamba agateka kawe sangwikaze mwraya makuru yukuru wagatandatu tuligenekelezo ya mirongu wili munyonyu mwaka wiyo mbibili na mirongu wili narimu amakuru na yetu kwa wateguri akabagizgo ningi nguhuru nguhuru zikurikira Harayato wikiziga chumu kovga yari yarabuzgire ngiro kuva kwigenekezo ya chumi na gatandatu za kuno kwezi Icho kiziga kikaba chatowe ku musozi Gitsira uri mu ntara ya Bubanza umugabo wo muri zone Muramba muri yo ntara nyina kabari wekekwa gukora iryo bara kigenekezo naryo rya 20 uko umwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'umwana mu Burundi igikogwa cyo kubahiriza agateka k'abana kiracari kure nk'ukwezi kuko kumunsi hibonekeza iho nyangwa ry'agateka kabo tuza kubishikirizwa na bamwe mu basanzwe bakurikirana hafi bijanye n'agateka k'abana naye nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu turaza kubashikiriza ikigabane ku isoko cy'urunani ngoma radio Nzamba RT ya Nimbonesha kuri Renaissance ikigabane cy'uyu munsi rero tukaza kugaruka ku mande agiye kuzaratangishwa ku muntu wese azofatwa atashize amatara ku rugo rwiwe mu gisagara cha Bujumbura kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru duhera mu gisata cy'umutekano muke ikiziga cy'umukobwa caraye gitowe kuri uyu wa gatano ku musozi Gitsira mu ntara ya Bubanza uyo migeme yari yabuzwe irengero kuwa 16 munyonyo uyu mwaka w'2021 ikiziga kikaba cyari kimaze kononekara uyo migeme yoba yishwe yongera arahambwa n'umugabo azwi izina rya Ndayisenga Marc wo muri zone Muramba ni inkuru ya Diane Nkuru Nziza
Librelin Kamikazi w'imyaka 19 yari yatwagiye nda n'uyo mugabo azwi izina rya Marc Ndayisenga yubatse afite n'abana batatu amakuru dukura mu ntara ya Bubanza avuga ko umuryango w'uyo mwigeme wari wategetse Ndayisenga kwemera imbanye no gufasha uyo mwigeme uyo mugabo ngo yoba yaremeye ibyo yategetswe kuko amakuru atangwa n'umukuru w'umutumba Gitsira abivuga ku munsi wa kabiri Mariko Ndayisenga yasabye Librelin Kamikazi ko yamujyana kwa muganga kugira ngo bamukurikirane aya makuru nyene akemeza ko kuva icyo gihe uyo mwigeme atasubiye kuboneka umunuko w'icyo kiziga ciwe akaba ariwo watumye abanyagihugu bo kumutumba Gitsira babona aho yatawe icyo kiziga kikaba cyaciye kizugwa n'abakozi bo mu ishyirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare bafatikanije n'igipolisi gikinga impanuka imbere y'uko ahambanwe iteka n'umuryango wiwe uyo muryango ugasaba ko uwagirizwa icyo cyaha yufatwa agashikirizwa ubutungane amakuru ava ku musozi Gitsira yemeza ko Marc Ndayisenga yaciye ahunga kuva uyo munsi ayo makuru nyene akavuga ko yoba yahunze yerekeza mu ntara ya Cibitoke igipolisi kikaba kiriko kiramurondera
Diane Nkuru Nziza arakenuye tukiri muri ico gisata nyene cy'umutekano muke umuntu umwe yarayishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu umukenyezi wiwe nawe afatwa ku nguvu ivyo byabereye mu ikambi y'impunzi y'abarundi y'Irusenda mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo amakuru ava ngaho Irusenda menyesha kandi ko abagizi ba nabi bagiye batwaye n'inka zitari nke izo mpunzi zigasaba ababijejwe kwitaho ikibazo cy'umutekano wabo ni inkuru dushikirizwa na Prosper Nzisabira
uyo mugabo yarayishwe yarazwe ku izina rya Jackson abo bicanyi bajeje kumugandagura umugore wiwe baciye bamukorera ibya furambi mu gusubira inyuma ngo baciye bagenda batwaye inka mu bice bitandukanye by'iyo kambi nk'uko tubishikirizwa n'umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo
Nkambi yose yaremeye alerte umunsi waraye baje kurasa bagira ibya furambi kuba umushinga nawe waramurase umudamu we amugira ibya furambi kurya umugabo witwa Cepiso batwaye inka mu Rulinda batwaye inka muri Cenda baratwara inka muri Viseti baratwara inka muri Katungu turu wabayuka gutwara inka uwa maandamano yatanguwe kuvigwa n'abo bo muri Katungu ya gatatu yatanguye bose bari kuri CNL n'imizigo vrimi ntabwo yaraye neza
Izo mpunzi zisaba gukingirwa vyihutirwa kuko bimaze kugaragara ku mutekano wazo ubangamiwe.
Ibyo byose biriko biraba nta bategetsi bo muri no kambe bariko barafata ijambo ngo bahumurize canke ngo habonekane sekirite yo gukingira inkambi. Ego cyukuri mushishikare kudushikanirizwa ikore mpunzi zo mu rusenda turageramiwe turamerewe nabi mwakari imana yonyene turabona yuko ubuzima bwacu n'ubw'ibibondo byacu bigiye kwasigara.
Kuri uyu mutekano mukurangwa mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, Radio Nzamba twarondeye kuri telefone ngendanwa abajejwe umutekano muri iyo kambi turabakena.
Arakoze na Prosper Nzisabira. Ugukora mu nkovu abacitse ku icumu mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1996 muri komine ya Bugendana niyo nsiguro itangwa n'ishyirahamwe ACE Genocide y'Abarundi baba mu gihugu cya Canada mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yivadikanije n'umugambwe akomokamwo mu kuninahaza icyo bita ubutwari bw'abagwanyi ba CNDD-FDD. Mu itangazo ry'iyo shyirahamwe bibutsa ko abo bita abagwanyi aribo bagandaguye aho ibugendana abantu bagera ku 648 bagizwa hanini n'ubwoko bw'abatutsi. Ni inkuru tubaza Alisa Kimana.
Bugendana ni komine ifise kahise kabi kasinzikaje imiryango itari mike igizwa hanini n'ubwoko bw'abatutsi. Mu 1996 abantu bagera ku 648 nibo bahagandaguriwe bikozwe n'abagwanyi b'umuhari FDD ari nawo wahavuye w'umugambwe CNDD FDD urongoye igihugu umunsi. Kuri uno wa gatandatu CNDD FDD yatoye kuri nahariza muri ico kibanza ubutwari bw'abo bagwanyi bagirizwa gukora ayo mabi asigurwa ko ariho nyabwoko nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ACE Genocide y'Abarundi baba muri Canada rirongowe na Emmanuel Nkurunziza.
Gutora icyo kibanza cy'Ubugendana aharyamye ibisigarira by'abantu 1,508 bishwe n'iyo CNDD-FDD nyene ari ububisha burengeye atabugenda atabiteye ibyatsi. Ijambo ryacu ACE Genocide Canada ryaboneyeho kandi umwanya wo kwibutsa yuko kubona CNDD-FDD yarateye aho Ubugendana atari ikigo cya gisirikare ntikibe ikibanza gifise icyo gisigura mu ntwaro y'igihugu, ari ikindi kimenyetso cy'uko atabona umugambi wabifite atari ububisha kugunye abantu babahura ubwoko.
Aho muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu yahishikiye gutera iteka abo bagwanyi. Mu majambo ashikirizwa nta kwibuka ako kahise kabi kashikiye imwe mu miryango y'abanyabugendana bishwe bazira ubwoko bwabo. Muri ACE Genocide Canada bakabona ko bisa no gukora mu nkovu abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bwo mu 1996.
Arakoze na Alice Akimana. Muriko mukurikira amakuru kuri Radio Nzamba gateka kawe mukanya turayabandanya.
Inzamba
impinga iracari ndende mu gikorwa cyo kubahiriza gateka k'abana mu Burundi. Ibyo bivugwa n'umwe mu bakurikirana hafi icyo kibazo mu gihugu ni mu gihe kuri ino genekerezo rya 20 munyonyo amakungu yahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'abana akaryo kumareta ko gukubita agatima mpembero kugira barabe intambwe bageze ko muri icyo gikorwa. Ido nido na Beni Axela Kana.
Umunsi mukuru mpuzamakungu hari wa gateka k'abana washizweho inyuma y'amasezerano yatewe ku igikumu mu nama ya bose yishyiramwe mpuzamakungu ONU ku igenekerezo ya 20 munyonyo mu mwaka w'1989. Guhimbaza uwo munsi ngo ni akaryo ko kwibutsa ibihugu byateye igikumu kuri ayo masezerano kugira ngo byibuke gukurikiza ibyo biyemeje bijyanye no guharanira agateka k'abana, na cyane cyane guhimiriza abo bose babifisemo uruhara ko babwirizwa gukomeza icyo gikorwa. Muri ayo masezerano baravuga neza yuko abana bafise amateka yabo ko bakuze babwirizwa kuyubahiriza. None ayo mateka yoba yubahirizwa muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi. David Nyinganza umwe mu Barundi baharanira agateka k'abana abona ko impinga ikiri ndende kugira ngo agateka kubahirizwe koko mu Burundi. Anegura cyane cyane inyifato y'ababyeyi, abarezi n'abandi bo mu kibano baturubika abana.
Nk'ababyeyi bamwe bamwe bakigira icyo bitwaza ugasanga abana babo ntibaronse uburenganzira bwabo, ugasanga n'abavyeyi bo nyene ubwabo babaye inyenda muvano yuko abana basinzikarizwa ubuzima ugasanga umuvyeyi yasinzikaza ubuzima bw'umwana wiwe n'umuvyeyi akora umwana mu ishuri n'umuvyeyi amuhana n'ishavu ryinshi ugasanga aramukomerekeje urumva rero abo baba barataye umurongo n'abigisha atukisha indero
David Ninganza atera kama inzego zose zijerwa gateka k'abana gukora zivuye inyuma mu kubahiriza no gushira mu ngiro amateka n'amategeko agenga abana
turavize igipolisi kijejwe gukingira abana mu bushiranganje ubwo bw'umutekano mu bushiranganje bw'ubutungane turavize departement cyangwa ministeri y'igisata twita justice pour mineur ubutungane bujejwe abana mbere no mu bundi bushiranganje barafise ibisata nk'ubwo gushyigikirana Departement d'Enfants et Familles gisata kirabingo n'imiryango hanyuma kandi iruhande y'ivyo no muri CNDH bajejwe agateka kazi na muntu harimwo igisata cyaba abana cyane cyane code de personnes de la famille irafasha irerekana ingene umwana atunganirizwa muri code penal birerekana ingene umwana atunganirizwa n'izindi nzandiko iyo tumaze kuronka inzego tukaronga n'amategeko habasigaye kuraba mbega bija neza mu ngiro bishigwa mu ngiro nibande babishira mu ngiro nibande batabishira mu ngiro
ngomenya ko amasezerano mpuzamakungu ajaye n'agateka k'abana ariyo amasezerano amaze gutegwa ku igikumu n'ibihugu byinshi ku isi uno munsi ibihugu bibiri byonyine akaba ari byo bitarayatera ko igikumu navyo akaba ari Somalia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ihungabanywa rero ry'agateka k'abana riracibonekeza ku munsi mu Burundi kandi rigakogwa n'abari bajeje kugakingira uko niko umufaso ni Christine Ntahe arongoye ishyirahamwe Bon Geste ryitaho gateka k'abana bibona aho ni mu gihe kuri uno munsi mpuzamakungu hari wa masezerano akingira agateka k'abana umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH washikirije agashimwe ku bantu batatu bitanga mu bikogwa byo guharanira ineza n'agateka k'abana mu Burundi umufaso ni Christine Ntahe ari muri abo baronkejwe agashimwe kitiriwe abagenzi b'abana amenyesha ko ako gashimwe kamuhaye ingufu kugira ngo arushirizeho igikorwa yishinze cyo guharanira agateka k'abana kurikira umupfasoni Christine Ntahe
kuri jewe rero ryari iteka ntangere ryari iteka ko n'umugu w'igihugu wigenga waheza agateka kazi na muntu ushobora kugira ngo bampurize ko ushobore kuba ndi kumwe n'abo bantu bampa kugashimwe ako gashimwe kanegereje cyane bakise umugenzi w'abana koko jewe narinzi ko nkora tababibona benshi kuko abana turi kumwe kuva kera nibwo buzima bwanje abana bantaho nikora rero ako gashimwe kantumye nzobandanya gose kandi intege narijya musanzwe muzi yuko agateka k'umwana ego hariho byinshi byakozwe igihugu cyarakoze kugira ngo cubahirize gishireho amategeko nayo nyine bagerageze barabe ingene umwana yo kubahirizwa ariko turabona yuko umwana hohoterwa na cane cane agahohoterwa n'abategerezwa kumukingira ubwo rero jewe nubona yuko nzobandanya mu byo shobora mbandanye b'umugenzi w'abana abana ndababe hafi cyane cyane bantu aho nikora abana bo mu ibarabara ndabumvirize yego hamafashanye n'abandi kuko umutwe w'umwe ntiwigira inama nzogerageza rero n'ukuri imyaka imana isigaje kumpa ngombeho nsaba yuko nubandanya nguma mparanira agateka kazi na muntu na cyane cyane agateka k'abana kuko abana badashobora kwikingira nicyo gituma ayo masezerano mpuzamakungu yabayeho
mumenya ko abandi bantu babiri bahawe agashimwe n'umugwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu ari umuririmbyi yitwa Boniface Girukwishaka hamwe n'umukenyezi ari mu rwego rw'igipolisi Cecile Ntakiruta amakuru twabateguriye arabandanya imyidogo n'imyinshi mu banyagihugu ba muri quartier ya gatatu mwijabe muri commune Mukaza zone ya Bwiza aho biyamiriza abashaka kunyuruza ikibanza cyagenewe aho abana bakinira gisanzwe kiri muri iyo zone. Nkuko abaganiriye na Radio Inzamba babivuga ngo hamye hari umuntu yamye ashaka kuhiyitirira kuva mu mwaka w'2023, ariko umushikiranganje w'ico gihe yaranditse ikete yemeza ko ari ikibanza cya leta, espace vert mu rurimi rw'Igifaransa. Ni inkuru dushikizwa na Jean-Marie Ndabashinze.
Aho hantu ni mijaro ya gatatu abahabaye kuva kera, abantu batangwe kuhaba bakubwira ko kuva na kera hamwe hamikera.
Uwo ni umwe mu banyagihugu baba mu iyo quartier ya Jabe, aho asemerera asaba ko ikibanza cagenewe aho abana bakinira kigombwa kinyuruzwe n'umuntu ahiyitirira.
Hamwe hari agakere bakinira ko gakinira kw'abanyeshuri bagakinira k'umupira, hari n'ikindi gihe usanga bariko barakora bahakorera imodoka. Icyo kintu rero cyahantu muri abo rongo uwo mugabo yagombe kuva kera kuhatwara. Mu 2023 yaragombe kuhatwara ku mushikiranganji Albert Mbonerane. Mugabo icyo gihe Albert Mbonerane arandikiye ikete ivuga ngo aho hantu ni muri espace nyine vert. Ni kuri Anatole naho nyine yarigeze kugomba kuhatwara, naho nyine arahandika ikete. Ubu rero mu minsi iheze kuri umwe yarangije amatoro kuri Saratio, naho nyine yagombye kuhatwara. Mugabo naho nyine agombye kuhatwara, Saratio arandika amakete, naho nyine avuga ngo aho hantu ni mu kibanza cigenga. Uno munsi we yasubiye araza umbago agenda ngo akagurisha n'abantu ngo aba yagurishije ko nibo baciye baza baje kubaka babwira ngo ahi wiwe ngo yarahagurishije n'abo bantu. Niko bisanzwe bimeze.
Arongera akamenyesha ko muri quartier Jabe hasanzwe hari ibibuga bishika kuri bitatu bisanzwe bizi ko vyagenewe ico bita espace vert mu Gifaransa.
Abahabaye kuva kera bavuga ko aho hantu hamye ari espace, yamye ari kere yo gukenera ko abantu bazi ukuntu Jabe itunganije. Jabe hose hari nk'amatera ashika atatu, hari itere yepfo n'itere ya basket ikinira kuri urunani, na haruguru iyo tere ya basket akaba iyo yindi tere nyine. Gutyo ni uko mbwa urumva uragomba kuhigarurira uwo muntu.
Abanyagihugu basaba umusitantere wa komine Mukaza hamwe n'uburongoye zone bwiza guhagarika ivyo bikorwa biriko birakoregwa muri ico kibanza. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe tukaba twarondeye uburongoye zone bwiza kugira atange umuco kuri ico gikorwa co kubaka aho hantu turamukene.
Arakoze na Jean-Marie Ndabashinze. Ngo ntamvo igaragara yo kubomora inyubakwa abanyagihugu babiriye akuya ngo nuko ziri impande y'ibarabara n'ubukozi bw'ikibi nk'ubundi bishikirizwa n'urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politique force. Kubwa Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwo runani ngo birababaje kubona leta yo kingiye amatungo y'abanyagihugu ariyo iriko iyasambura ata mugambi w'iterambere ry'igihugu ugaragara. Kurikira Ernest Nkurunziza.
Abarundi baribaza ico bakiri inyuma y'iryo tegeko bakabura inyishu. Mu bindi bihugu inyubakwa ziri ku mabarabara zikurikiza amategeko zitayakurikiza zisamburwa mu gihe leta iriko iratunganya yubaka amabarabara, usamburirwa akaronka umuzibukiro ari uko abikwiye koko. Ibiriko birakorwa mu gihugu cacu ntaho bitaniye n'ubugizi bwa nabi. Nta bikorwa biboneka byo gusanura amabarabara, nta bikorwa biboneka byo kubaka no gutunganya neza ayo mabarabara tubona. None iyo ngingo yoba ishigiye kuko ivyukuri. Mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko ishaka kugwanya ubushomeri, ni igiki co tuma isambura inyubakwa ziri ku mabarabara, amabutike, amakioske, amafarmasi yafasha abarundi kwiyungunganya kugira bashobore kubaho? Birateye agahinda n'umubabaro kubona leta ijejwe kubahiriza abayo inezegwa no gusambagura igihugu, igasambagura iby'abantu baronse babanje kubira akuya, atamvu nimwe iboneka, ataneza nimwe biboneka yoba iriko irarondera gushira imbere. Dusaba leta y'u Burundi gusigurira abarundi n'amakungu imvo nyamukuru iri kwirarondera mu gusambagura izo nyubako, atari uko yerekana ibikorwa by'iterambere kuri ayo mabarabara.
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus. Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvune nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Tubananize ano makuru mu ikambi y'impunzi iri Nduta mu gihugu cya Tanzania, aho impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi zibaza igihe hazobera uguhimirizwa kwicandagisha ikiza cya COVID-19. Igikorwa cyo gucandaga muri iyo kambi cyatangwe ejo kuwa gatanu. Abacandajwe bagasaba abariko bakora icyo gikorwa guhimiriza impunzi zose kucitabira, ivyo bakabona ko byofasha kugwanya icyo kiza muri iyo kambi. Ni nkuru ya Vanessa Muhiteka.
Iryo candagwa ryakiriwe n'impunzi nyinshi kumwitwariko bari bafise kuri COVID-19. Uwo nawo wari wirikiye ukudafata ingingo zo kugwanya ico kiza muri iyo kambi isanzwe ibamwo impunzi zirenga 60,000. Bamwe muri izo mpunzi bakaba bari bamaze no gusaba ko bonozwa urucanco rwo kubakingira. Muri bo harimwo iyi mpunzi yerekana umunezero ifise.
Impunzi zirashima ico gikorwa kuko zibona ko kiza kidugirira akamaro, na cane cane mu gihe atangingo zigeze zifatwa zotuma impunzi zishobora gukingwa ico kiza, kuko amasengero yagumye yuguruye, amahoro y'abantu benshi ivyo gukaraba ntizigeze bibaho. Tugashima rero ingingo kuko mu gihe urwashirwa rwarwaye impunzi zirashobora gufatwa n'iyo ngwara.
Ariko rero iyindi mpunzi irabazwa nuko atamakuru akwiye ye impunzi zifite kwitangwa ry'ugo rucanco.
Abenshi bafite urucanco rwa corona ntibarawumva, ntibaramenya, nibaza yuko iyi miriza itarakwira amazone yose. Ariko icyo twavuga ni uko ugo rucanco rujya hageze. Iyo mpunzi rero ni abantu nk'abandi, nicyo gituma dusaba yuko nabo nyene bokwicandagisha.
Radio Inzamba ntiyashoboye kuronka kuri telefone abarongoye ikambi ya Nduta ngo batubwire ibijanye n'ico gikorwa co gucandaga. Amakuru yandi ava muri iyo nkambi yemeje ariko ko catanguye kubakora mu gisata c'ubuvuzi mu mashirahamwe ya Médecins Sans Frontières na Croix Rouge. Ayo makuru nyene amenyesha ko kuva mu ndwiza igishobora no kubandanyiriza no kuzindi mpunzi.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Mu gisata c'ubutunzi, ivyavuye mu nama yari yatunganijwe na Leta y'u Burundi ngo birahumuriza abayitavye, bagafatira nko kwishigwaho y'urwego ruzoshira mu ngiro ivyapfunitswe muri iyo nama hamwe n'itunganywa ry'ayandi manama nk'ayo. Izo nizashikirijwe na Faustin Ndikumana, umuhinga mu by'ubutunzi yari yitavye iyo nama isozerewe kuri uyu wa gatanu, ikaba yari yuguruwe n'umukuru w'igihugu mu gitondo cyo kuwa kane. Iyo nama ikaba yari yatumiwemo abahinga batandukanye bo mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Kurikira Faustin Ndikumana.
Mu bintu bitatu n'ibyo mbona novuga ko byo bari bishasha, ubwa mbere ni uko niyo nama ya mbere ibaye batumiye incabwenge abahinga babishoboye mu bisata bitandukanye bari mu gihugu n'abo hanze, bagahura hamwe n'abafata ingingo bita le desideri barimo Leta, bakicara hamwe baganira ibijanye n'igihugu, cyane cyane ubona ko ikibanza cahawe abo bahinga n'abagisiteri kugira babivuge kumbura afata ingingo bavyumvirize. Nibaza yuko nta muntu uvuga ngo yaserukira Leta yuko ari we abika arafata ijambo muri ivyo. Oya, abahinga barashikiriza ivyo bintu abajije gufata ingingo ariho bari. Hanyuma ikindi ca kabiri mbona ni uko umukuru w'igihugu, iyo naba mbonye umukuru w'igihugu aza akayitangura nka saa mbiri yo mu gitondo agashika amasaha mbiri y'ijoro, ni ukuvuga amasaha cumi n'angahe yose arindiriye yumviriza iminsi ibiri. Kera twari tumenyereye yuko mu minsi ndetse ko umukuru w'igihugu aza gutanguza ibikorwa agaheza agakinjura hanyuma akaza kugaruka ariko arabisozera. Icyo ni kimwe cabyerekanye ko ngira babihaye inkuru idasanzwe. Ca gatatu ni uko nabonye ko avuga ko hazozaho kadire gukurikirana ingene bizoza mu ngiro, ni uko kandi inama bene izo zokwama zikuziba ari kumwaha kumwaha bibazo bararaba icavuyemo canke ibyagiye mu ngiro. Urumva izo inama zibaye zarazibaye ngabiyo nayo bavuze ati n'izindi nkizi zusha ziba zirasubira zirabava mu mwaka uzaha sirabiyindi, kandi izo bibaye iyo nama izo bikora iki babanza kurako ibyavuzwe ndagaragiye mu ngiro cyo gituma tuvuga tuti twabihaye umwizero twabe ko ari ubwa mbere bibaye turabe yuko nabyo bishobora kuzana amahinduka mugabo n'ibyo bitatu mbona ko ari bishasha kandi sinabito ngira umuntu yo kwizera yuko leta nshasha igira ifata ingamba yuko ibintu bihinduka tukamera nk'ibindi bihugu twemerejanse mu 2040 2040 tukazoyishikira
nane babwiye mu ntango zano makuru uyu mwanya n'umwanya w'ikiganiro ku isoko cy'uruniga mu radio mu kiganiro cyo ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu tugaruka ku bihano by'amande yashyizweho n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ku bantu bose badashyira amatara ku ngo zabo amatara agenewe kubonesha ku mabarabara ikiganiro ku isoko cy'uno munsi tugishikizwa na Josephine Johnson Nkunzimana
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
munama yagiranye n'abaserukira abandi mu ntwaro hagati mu kwezi kw'icyenda umwaka wa 2021 umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yashyizeho amande agera ku 100,000 ku munyagisagara wese atazoshyira itara ribonesha ku ibarabara rusange kuva inyuma yaho imiryango itari mike yarahanishijwe ayo mande amande ivuga ko arimwo agatinyizo ibi nivyo tugira tuganire muri kino kigabane ku isoko cyo kuri wa gatandatu genekezo rya 2020 mu nyonyo umwaka wa 2021 mukagishikizwa na Josephine Johnson Nkunzimana kaze
wicamaki nacho bimaze kurugutura wewe ndakubwira kupona gukunduri kumutima
kugira igisagara cha Bujumbura kibe koko umugwa mukuru w'ubutunzi abanyagisagara basabwa kubumbatira umutekano kugira n'ibikogwa by'ubutunzi bikogwe no mu masaha y'ijoro nk'uko biri mu mugambi nk'urongoye igisagara cha Bujumbura ni kuri iyo mvo Jimmy Hatungimana yagabishije abanyagisagara batazoshira amatara hanze abonesha amayira mu makaritsiye yo mu gisagara utazobikora akazohanishwa amande bava ku 100,000 kuduga
abajeje intwaro navuze kugira mudatebaguzwa ajya amatara twababwiye mushira ku mpamvu zanyu ku mabarabara ngo kongera mu gashyamo kariro mukaraba ko abantu bose babikurikije utazobikurikiza nawe nyine azocibwa amande ni ya amande tujuru iva ku 100,000 kuduga kuko nawe nyine n'abagararije
iyo ngingo ntiyatevye kuja mu ngiro imihana itari mike mu makaritsiye agize igisagara cya Bujumbura yarahanishijwe amande y'100,000 by'amarundi igihano baba abanyagisagara canke abitse amategeko babona ko kidahuye n'icaha kubw'umushikirizwa manza Gustave Niyonzima iyo ngingo yafashwe ihonyanga igitabo mpanavyaha hamwe n'ibwirizwa shingiro ryo Burundi
ni ibintu binyuranye n'ingingo y'463 akarongo ka mbere k'igitabo mpanavyaha cyo Burundi hamwe n'ingingo ya 23 yibwirizwa shingiro kandi ukamenga ni ibintu bisa n'ibirondera inyungu hakurondera kuzuriza abanyagihugu n'umutekano wabo no kungene baba babanye umenga ni ibintu byo gusahura abantu kandi bugarijwe n'ubukene ni ibintu bitumvikana cyane gufata umuntu ukamutangisha amande angana gutyo adategekanijwe n'amategeko kandi umuntu akabikora atabifitiye n'ububasha ingingo y'463 mu gace ka mbere y'igitabo mpanavyaha iravuga yuko amategeko yose abaje yunganira itegeko ryatowe rivuye mu nama nshinga amateka canka yandi mategeko y'intwaro ibereye intwaro yo hagati yerekeye ingene uburongozi mu makomine mu makaratiye hose bugenda iyo habaye ibintu byo gutangisha amande ibyo byose ntibishobora gukogwa ngo birenze 50,000 z'amafaranga y'amarundi iyo hatowe itegeko ry'umukuru w'igihugu riza ryunganira ibintu by'umukuru w'igihugu arico twita dokre canke ngo birenze 20,000 z'amafaranga y'amarundi iyo abitegeko ryatowe n'umushikiranganje arivyo twita ordonnance canke ngo bize birenza 5,000 iyo ari ibintu by'intwaro nyene no vuga no kwita acte de pouvoir local ari nko mu makartie mu makomine n'amafaranga arengeye uko amategeka abitegekanya mu gitabo mpana byaha mu ngingo ya 643 mu karongo kambere hama twiheje ibwirizwa cingiro n'ajyo riravuga ko atamuntu n'umwe ashobora kurenganywa na leta canke ibisata byayo
kugwa mushikirizwa manza Gustave Niyonzima leta ngo izosabwa gushumbusha iyo miryango hamwe iyo hitamwo kwitura ubutungane
leta ifise ibwirizwa cyo kuca riha umuzi mushira ari byo byita kwendaminiza uwo wese abarenganijwe yaba na leta canke abakozi bayo ariko twita repréposé de leta rero umuntu ariko arabiraba abo barenganijwe barashobora kwitura amasenka arabifitiye ububasha kugira ubutungane bubuzurize kanatsindura abona ko baho ubusa ibintu biciye kubiri n'amategeko
Nuwo mwiwezo w'umushikizwa manza Gustave Niyonzima uciusozera ikigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu Josephine Johnson Nkunzimana nariko ndakibashikiriza ndabaha isango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro nk'iki naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
Arakoze Josephine Johnson Nkunzimana mu gusozera ano makuru tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi ayino munsi tukayasomegwa na George Nimenya
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Sangwe kaze njuti wagenzi mukurikirana ibiganiro vya Radio Inzamba gato yakawe amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyatangurire muri janye na politike Ikinyamakuru iwacu candika ku batware b'inzego zo hasi mu gisagara ca Bujumbura bakebugwa n'umushikiranganji abarongoye Gervas ndirako buca arongoye ubushakanji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi avuga ko abo batware badatanga karoro keza mu barongoye mu nama yabagirishije ku wa gatatu w'indwi abasaba guhindura ingendo Yari bajije ibazo byinshi kubikogwa bakorera abo barongoye kubwo umushikiranganji ngo aravise amaraporo yerekana ko atacayindutse kuva bagendwa mu mabanga yo kubarongora amakartie aranegura inyifato ya bamwe bamwe baharika bo bubakanye abandi bakajira mu mamaraya avuga ko uzobona adashoboye gutanga karoro keza byuba byiza atanze imihoho Ari makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyabandanirize mu bijanye n'umutekano. SOS Media cyandika ku gisasu ntezwa minwe caturikijwe n'umunyeshure gikomeretsa 15 harimo ababaye cyane bagera kuri 5. Ibyo bikaba byabereye ibuhinyuza mu ntara ya Muyinga. Kubw'ico kinyamakuru ngo uwo mwana yajanye ku ishuri bisasu bibiri ntezwa minwe bita grenade mu rurimi rw'Igifaransa imwe ikora ibara iyindi irategurwa. Se uwo mwana ni umukukuruke yahoze mu mari wagwana wavuye uba umugambo SNDFDD uri ku butegetsi kuva mu 2005 uwo mwana yabwiye igipolisi ko ari se yamuhaye ibyo bisasu se uwo mwana amaze kumenya ko byamenyekanye yaciye anyagwa nayo yameze ibitanezereje abanyagihugu basaba ubutegetsi gukura ibigwanisho mu banyagihugu bahawe bidakurikijwe amategeko ahandi ho ngo bizobandanya by'inkumbi Tubandanize kuvyerekeye iterambere aho ikinyamakuru Burundi Eko candika ko ishirahamwe Parseme risemerera kugira ngo igisata c'abikorera utwabo kigarukigwe igisata c'abikorera utwabo kiri mu ngorane nyinshi zibe muri izo n'ubukene bw'umunyagankuba ihiganwa mu budandaji ridakurikiza amategeko gushira ico gisata mu vya politike igiturire kamwana wa mama n'ibindi Kugira ngo bihinduke ishirahamwe Parseme rihamagarira leta gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo ico gisata c'abikorera utwabo kigarukigwe ni muri iyo ntumbero iryo shirahamwe ryatanguje isekeza ryise jijuka duhindura Burundi intumbero ngo ni guhimiriza ababijejwe kugira ngo igisata c'ubudandaji gitere kije imbere ano makuru yanditswe n'inyamakuru tuyasozerere mu nkuru ijanye n'isuku Aho itorerekana inzo ry'amakuru mu Burundi ya BPNFO cyandika ku munsi mpuza makungu hariwe utuzu twa sugumwe uhimbazwa kwigerekezo rya 26 mu nyonyo mu rwandiko rwasotse kuri uwa kane umushikiranganji w'amazi amasoko ntanga nguvu n'ubutare Abraham Uwizeye yavuze ko Uburundi bwifatanya n'amakungu mu kuwihimbaza ariko mu Burundi bwahimbazwa kwigerekezo rya 19 mu nyonyo umushikiranganji amenyesha ko iyo mungo hari utuzu twa sugumwe binezera benye rugo n'abashitsi babagendera iyo tatu hari naho ngo nta nuwipfuza kubagendera avuga ati nkuko bavuga ko amazi ari ubuzima ngo isuku ryo niteka aho rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru Joje nimenya yabashikije ndabipfurije kuroranirwa aho muri hose nagahindukira
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
ningaho duciye dusozera amakuru twari twabateguriye nkingurukire mwebwe mwese mwakurikiye parfum ndasigana ndabipfurije kugira ibihe byiza iwanyu no mubanyu.